nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru makuru yaranze nundo
mugiraho muba mwubahwe mwebwe mwese muriko mutega matwi ano makuru yaranze inondwi kaze muri kano kanya ano makuru akaba hanini aza kuba hagaze kuyerekeye umutekano hamwe na gateka kazi na muntu kuri no wa gatandatu niho Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendera igihugu cya Tanzania mu rugendo rwiwe rwa mbere kuva ashitse ku butegetsi akaba yahuriye na mugenzi wa president Magufuli mu ntara ya Kigoma warongoye igihugu cya Tanzania akaba yifuza ko ugufashanya n'u Burundi mu rudandazwa byo tera imbere kurusha uko byahora umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe mu ijambo ryiwe akaba ashima umubano w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania inkuru dushikirizwa na Audace Nimbona
umukuru w'igihugu cya Tanzania yasabye mugenzi we w'u Burundi ko ubutare bwimburwa mu gihugu cy'u Burundi bushobora kukivuko cy'Ikigoma muri ico gihugu cha Tanzania kuko hasanzwe hari amaduka yamenyesheje kandi ko hagiye kubakwa ihinguriro bizozarira hingura ubwo butare.
Leo tutazungumzia kuhusu swala la kuruhusu nchi ya Burundi baadhi ya madini yake kama dhahabu na kadhalika.
Una munsi tuza kuganira kuvyerekeye ko u Burundi bwo kwemera ko bumwe mu butare bwabwo n'izahabu n'ibindi buzoza buragurishwa ngahe Kigoma kuko iciza cyabyo twebwe abatanzania twaramaze kugurura amazu acururizwamo ubutare aho kubona bagenzi bacu b'abarundi bagira umuruho wo kuburungika ahandi. Una munsi turaza kuganira nabo kugira ngo tubasabe baduhe isoko ry'ubutare ngahe Kigoma mu ntumbero yo gucuruza. Ariko rero ikindi tuza kuvugana uno munsi ni kijyanye n'uko twoshobora kubaka ihinguriro tuzohurizamwo ubutare bwacu bwa nikel. Tanzania turafise nikel ikabanga, u Burundi barabufise ku butaka bwabo. Ni nacyo gituma uno munsi twashaka kuganira kandi noneho ibiganiro byaratanguye ariko tuyashire ku muvuduko munini bishobotse kubake iryo hinguriro rinini ritangure gucanga ubutare bwa nikel ku bihugu byacu uko ari bibiri turonka franga menshi hanyuma abantu bacu baronka kazi
wande kuchenjua madini ya niko kwa nchi zote mbili tupate fedha nyingi za kigeni na watu wetu wapate ajira.
Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi mu ijambo ryiwe yashimikiye cyane cyane kugushima ibikorwa bya Tanzania cyakoreye u Burundi akavuga mbere ko abatanzania ari ababyeyi b'u Burundi.
Mheshimiwa Rais, kama nimekuja hapa ni kwa sababu Tanzania sio kusema ni rafiki tu. Tanzania wote ni ndugu.
Mimi nabanaje ngaha nukubera ko Tanzania atari umugenzi gusa. Abanyatanzania bose nabagenzi mu Burundi tuvuga ko abatanzania arababyeyi. Kuko kuva kera igihe harondegwa intayo kwikukira nyakubahwa mwarimu Julius Nyerere yagenda abangabanganye na gwa gasore w'u Burundi yaramufashije aramushikana muri ONU. Igihe u Burundi bwari mu bihe bigoye Tanzania yaremeye kwikorera umusaraba w'u Burundi barakiriye impunzi z'abarundi kuva kera. Abanyatanzania baratwumviye ikigongwe baremera ko abarundi bahahungiye kuva kera baronswa ubwenegihugu. Turabashimiye cyane nico gituma twebwe dufata Tanzania nk'umubyeyi.
Sio kusema ni rafiki ni ndugu ni mzazi. Tunawashukuru sana. Na mimi Mheshimiwa Rais, ukiniona hapa mimi nakuona kama baba wangu.
Kuva rero Evariste Ndayishimiye atorewe kurongora igihugu cy'u Burundi nico gihugu cya mbere agendeye inyuma y'amezi atatu abaye umukuru w'igihugu.
Urakoze Audace makuru yerekeye agatoya ka muntu naho umugwi wa ONU ujezwe amatoza kurundi wa magarira makungu gushingijisho kumawi ahonyanga ateka kamu unakogwa mwurundi mwiyaniru omugwi wahaya wamenyesha makurukuru wakane ya wagize uomugwi wamenyesha ko ibikogwa vyo ugizi bwana bitigeze bicure hakandi bimenyetso bibi bitandukanye yerekana itotezo ry'agateka kazina muntu biguma vyibonekeza naho habaye ihinduka ry'ubutegetsi Sidoni Dona Edi Claude ni nahaske.
Okay, anyway, I have a few questions, but I'll keep it to a minimum.
Abagize mugama tohoza wigenga wa onyi ku Burundi bose bahuriza ko hari ibimenyetso bidaseswa ko mu Burundi gusindikariza ubuzima kiremwa muntu n'ibindi byaha biri ku rugero rudasanzwe kandi bikaguma bishinga imizi. Françoise Hampson numwe wagize umugwi.
In recent weeks there have
muri zindi ziheze ubwicanyi bwarabandanije gufata abantu hadakurikije amategeko kunyuruza abantu eka no kunyuruza abantu nabo nyene byarabandanije
ugwaruka bimonera kure g'umugambwe uri ku butegetsi rufatwa nk'umugwi w'inkorabara n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ngo rufise inguvu gusumba inzego za leta. Lisi Aswagbo akaba ari umwe kandi mu bagize umugwi.
So as we
nkuko twabishikirije mu cegeranyo cyacu cy'ukwezi kw'indwi hariho bike byahindutse byongeye abagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka ka muntu bagumijwe muri leta. Twokwizera iki koko mu bihe nk'ibyo? Imbonerakure zabaye ibihangange kurusha uko byahora, babandanya gukora amabi kurusha.
Uwo mugwi uvuga ko ibintu byari kuba akaryo keza ubutegetsi bushasha buboneyeho guhindura uko ibintu bimeze, ariko siko byagenze ibitashimishije uyo mugwi. Françoise Hampson.
This is a chance, it's an opportunity because there's been a change.
Nakajyo canke ibihamana kubona harabaye ihinduka y'intwaro. Nakajyo canke ibihamana kubona harabaye ihinduka y'intwaro. Kara kajyo ko guhindura umukenyuro badahinduye ubutegetsi. Ariko nta gishaka tubona.
Ku ruhande rwiwe urongoye umugwi wawo ni ujejwa amatohoza ku Burundi Dudu Diane ashikiriza ko amakungu akwiye kugumiza ijisho ku Burundi ngo naho batemerewe guhonyoza ikirenge mu Burundi bararonse ivyagirije bigera ku 1500 mu kiringo bamaze 300 vyonyene ngo bikaba vyabonetse mu mwaka gusa. Dudu Diane.
Mukiringo cyacu twararonse ivyagirije 1500 muri uyu mwaka twararonse ivyagirije navyo bishika 300 mu bantu bakoze ivyaha bakiri mu gihugu cyo Burundi.
Umukuru w'umugwi anegura ko biboneka ko amakungu adahuriza ku ngingo yofasha abarundi gushika ku mahoro arama. Tubibutse ko uwo mugwi wa ONU uje rumatoza ku Burundi washinzwe muri Nyakanga mu mwaka w'2016 ubu hakaba hari impari ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo ubwa kabiri kuko kigiye guhera muri kuno kwezi kwa Nyakanga.
Edi Claude ni nazwe mu mutekano naho abantu batatu bivugwa ko ari mbonera kure barishwe baraswe abandi barakomereka harimo umwe yababaye cyane abandi baranyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Uwo mugwi wateye ku mutumba wa Maramvya muri komine ya Burambi mu ntara ya Mbonge. Abajeje umutekano bo bagerageje gukurikirana abo bagwanyi kugeza muri komine ya Mugamba. Bonfise niyongere abitubwire.
Abo bishwe uko ari batatu bivugwa ko ari mbonera kure bari ku Irondo mu gace ka Nyarugaga ni hafi yo mu kiganza mu kumutumba na zone Maramvya vya komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Amasoko ya Kaduyi Nzamba agateka kawe muri ako gace batumenyesheje ko abo bagandaguwe umwe ari ubatazira kamoteri arongoye imbonerakure mu gacimbiri ka kiganza uwitwa Hatungimana bakunda kwitatunga be n'uwitwa Lambert. Abakomeretse umwe yarababaye cyane inyuma yo gushikanwa ku bitaro bikuru bya Rumonge yavuye arungikwa mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo ashobore kuvugwa neza. Aya makuru nyene akamenyesha ko uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wateye muri ako gace wari wambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi kandi bakaba bagombye kwigira nk'abajejwe umutekano bariko bakontorora abantu bari ku Irondo. Inyuma yaho baciye barasa batatu muri abo bapfa ubwo nyene abandi barakomereka baranyuruje kandi abandi babiri. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu umwe mu bari banyurujwe yahavuye atogwa muri komine Mugamba Makamba y'Intara ya Bururi amasasu yasubiye kandi kumvikana hirya no hino y'umutumba Dongeruzi muri komine Mugamba y'Intara ya Bururi ubuzi butari buke bukaba butakozwe neza muri komine cyane cyane amashure cyo kimwe n'isoko yitora itaremye nkuko byahora abanyagihugu bo mu Maramvya muri komine ya Burambi y'Intara ya Rumonge baratekewe n'ubwo budasanzwe burimo mbere no kwinubana hagati yabo mu gihe bari ku itongo ry'abapfuye bariko bafuba abantu barayibishwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho imbonera kure zaho bita kukiri atari kure yaho mu Maramvya baciye batera abari ku maziko n'imipanga aho mu Maramvya babagiriza ko bariko batamba ku muvyimba abaraye bavuze baca batemagura abantu harimo umwe ababaye cyane abajejwe intwaro haba ku rwego wa komine n'Intara ya Rumonge mu polisi no muntwaro bari bishikiye muri ico kibanza kugira ngo batange ijambo ryihumure
bonfise imijyango irenga 20 yaho nyene muri zone ya Maramvya muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge yavuye ija kurara ku kirindiro c'igipolisi c'igisirikare kiri kwishure gisumbuye rya Kiganza kuva ku munsi wa gatatu bavuga ko bafise ubwoba ko bashobora kugandagurwa n'imbonera kure z'umugambo CNDD-FDD inyuma yaho zitemaguriye ku mugaragaro umwe mu batutsi wo ngaho nyene ariko nihagire na kimwe kivugwa umuharije dutabara nawe warasubiye kwemanga ko ari wowe nyene rudende wakoze ibitero hamwe hamwe mu ntara zo mu gihugu hagati ariko ngo ntiworeka gukorana n'abandi barundi bumva kumwe umugambi wo gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD uko niko byashikirijwe n'umuvugizi wa Redutabara Patrick Nahimana asigura ko biyubara kugwanya umusivire aho baca hose ku rugamba ariko naho ngo bishika ntihabure abagwa mu mporero tumukurikire yishura ku bibazo bya Desire Hatunimana
muri iki gihe turiko turagwana ntaho ndi mugwi n'umwe atari rede tabara iri kiragwana muri aya ma province yose muhumva za Rumonge Bujumbura Rirari Bubanza Cibitoke Kayanza ntaho ndi mugwi n'umwe yavyiteranganywe muramaze kuvyumva atari rede tabara yonyine imaze kugira ico bivuze
mu itangazo mwasohoye twarabonye ko muvuga muti umugwanyi wa rede tabara aragira indahiro akavuga ko atazobangamira ubuzima bw'umusivile ariko hamwe hamwe nka za matongo turumva ko hari abasivile bapfa bigenda gute
reka tise twebwe rede tabara nta bantu yica nta nzira karengane yica nako twa kwica abanyagihugu kandi ariho tugwanira ahubwo bashira ubwoba bafatanye na rede tabara tugwanye iyo leta isenyuwe
Ingufu za rede tabara zihagaze hehe murafise ingufu koko zo guhangana n'igisirikare n'igipolisi cha leta y'u Burundi
Ingufu za rede tabara zihagaze ku munyagi w'ugu no Burundi wese ingufu zirahari byahagije zo kugwanya leta y'u Burundi na leta ya CNDD
None ko mwafashe inzira y'intambara muri baza ko ari inzira ishika muri kino gihe tugeze muri kino cinjana
Rede tabara yahisemo gufata inzira y'intambara kubera yuko namwe murabizi leta y'igitega ya CNDD-FDD yamye igwanya inzira zose zose z'ibiganiro inzira zose zishoboka twaziciyemo ibiganiro byaranze nta yindi nzira n'imwe isigaye atari uko duhaguruka tukigwanira dukoresheje umuhigo
turavye muri kahise abarundi benshi baraguye mu ntambara none namwe muri rede tabara ntimubona yuko bishobora kugenda uko nyene mu gihugu cy'u Burundi amaraso akamara ariko araseseka
mu resistance la revolution niko irahitana abantu ariko na rero igihe ibintu byinshi kiza rizeye neza yuko tuzoshika ku ntumbero tugashaka ku ntumbero twihaye atari amaraso menshi arinze komereka y'inzira karengane
hari abavuga yuko mwaba muriko murafatanya n'abandi bantu bahoze ari abagwanyi b'umuhari FNL kera ucitwa FNL byo bari byo
negatifu ibyo amakuru siyo gushika ubonye rede tabara iracari yonyine ariko irifuza ko n'abandi bo ifasha tugasenya ubwo butegetsi bubi abasirikare na polisi bari muri iyo leta y'u Burundi ahantu tubateranye kamwe nibiganzure bashira ubwoba nibahagarare nk'abantu b'abagabo nk'uko bamye n'abagabo kuva kera baze turwanye mwasi ni CNDD-FDD n'abacangiro babo baze tukuwe iyo leta nizi nta na himwe zo bamwe atari kubasenya no kubica
leta ya Evariste Ndayishimiye muyisabike
leta y'Evariste Ndayishimiye cyo tuyisaba nuko yokumviriza aho batavuga bimwe na leta ntigume iyo yita abasuma ntibite abantu batagira icyo baharanira ahubwo ntibumvirize kugira ngo twubake igihugu cy'imbere
amakuru makuru yaranze inundu
turabana nyana no makuru abarongoye Burundi bari bakwiye ngo kuva mu gacerere barimwo bakabwira abarundi biriko biraba mu bijanye n'umutekano bivugwa na Pacifique n'inazwe haranira gateka kazi na muntu arerekana ingene leta iguma yihoreye mu gihe kuva ku itariki ya 23/18 hatanguye kuvugwa ibitero vy'abitwaje ibirwanisho ivyo navyo bikaba bimaze guhitana ubuzima bw'atari bake hakaba abahoze mu gisirikare ca kera baguma bafatwa be nabo mu gambwe senere harimwo n'abaserukira abandi baturuka muri uwo mugambwe muri abo Pacifique nazwe arongo ishyirahamwe Fokode aratanga uturuliro
nk'uko ubona abarongoye uwo mugambwe bose mu makomine yose intara ya Bururi bose bafatwa mu kiringo kidakwije n'indwi imwe ahandi naho tukabona abahoze arabasirikare ba kera barimwo n'intwazangabo tukabona urwaruka rwinshi rugenda rufatwa hirya no hino mu gihugu ariko ivyo byose bikaba mu gacerere kadasanzwe k'inzego z'u Burundi ubutegetsi bw'u Burundi ntibuvuga ikibazo kijanye n'umutekano igihugu ko cyatewe igihugu cyo bakiri mu ngwano ubutegetsi kandi ntibusigura aba bantu benshi cyane ariko barafatwa ico bariko barafatigwa ubutegetsi ntibugiye nico bunavuze iyo twumvise hari abantu bariko baricwa twagiye twumva muri za rumonge nyene mu za Kayanza mu za Bubanza amakuru ni menshi cyane y'abantu bavugwa bagenda baricwa ariko agacerere kaguma ari ntangere ku butegetsi nico gituma dusubiye gutera kamo abategetsi barongoye Burundi na cyane cyane leta ihari yita leta mvyeyi kwiyo kuri bishoboka byose ububisha buri ko buraba bugahagarara kandi gasigurira abarundi ibi bintu byo gufata abantu agasakisaki ivyo ari byo n'ivyo mutekano ingene wifashe
ishyirahamwe akate Burundi naryo rivuga ko rifise impungenge kubijanye n'ingene agatera akazi na muntu kariko karasinzikazwa mu Burundi inyuma y'ibitero vy'abitwaje ibirwanisho bigize iminsi bibagwe itariki 23 z'ukumunani uno mwaka mu ntara y'Umwonge Bujumbura na Bubanza mu gihe bimwe muri ivyo bitero vyahitanye abakenyezi n'abigeme badafise uruhara muri izo ntambara Maitre Almere Niyongere arongo ishyirahamwe akate Burundi ariyamiriza iho nyangwa y'amasezerano mpuzamakungu akingira kiremwa muntu mu gihe c'ingwano akibutsa ko abadafise uruhara mu ngwano ziba ziriko ziraba bategerezwa gukingirwa hano makuru rero tuyasozere twibuka bagenzi bacu bane ikinyamakuru iwacu bamaze iminsi 335 mu ibohero rya Bubanza bagirizwa kuba bashatse gukorana n'imigwi igwana mu gihe bo bari mu kazi kabo kukurondera amakuru hano niho nciye sozera ano makuru mwakoze kuba mwadukurikiye irindi sango ry'amakuru yaranze indwi azoba ari ku munsi wa munguza na utaha
ngiye nzamba
nzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze inundu.